Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu, itariki 21 y'ukwezi kwa gatatu, mwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Uyo muntu akubujije kwigisha ego canke oya, kandi kampanye elektorale yuguruwe ariyo kwigisha ego canke oya, abafise ingorane yo kumva iyi demarche demokratike turimwo.
Uyo ni Pierre Claver ndayicariye yarongoye mu rwise ni ujejwe gutegura amatora, avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza umuntu wese yemerewe isekeza ryo gusaba abanywanyi gutora ego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Inkuru cyo kimene inkuru yerekeye inama y'abategetsi yo muri Afrika ariko ibera i Kigali mu Rwanda yihweza isoko rusangi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ko imbere ya Afrika tubanze tubashikirize makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe n'umugezi wacu Aloise Bwimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederico. Igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo cyatangaje ko cishe abarwanyi bane bagirizwa ubwicanyi bwakorewe abasivile mu ntara ya Ituri ni buraruka bushira ubuseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare muri iyo ntara Lietena Jill Ngongo yashikirije ko babiciye mu gitero bakoze ku kirindiro cyabo mu mihana y'i La Lejo, kandi ko umwe muri bo bamufashe kandi bakiri ko barakurikirana abasigaye. Igisirikare ariko nticashikirije ubwoko abo barwanyi bakomokamo, ariko gisaba abanyagihugu kubafasha kwerekana aho barwanyi binyegeza. Kuva mu kwezi kwa kabiri ni muri iyo mihana y'i La Lejo abarwanyi bagirira iminyumenezo ya gisirikare, kandi niho bashinze ibirindiro. Nk'uko abanyagihugu baho babyiganira itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP, kuva mu kwezi kwa 12 abantu barenga 100 nibo bamaze kwicwa mu gutana mu mitwe hagati y'amoko y'aborozi b'abahema hamwe n'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu ni muri iyo ntara nyene ya Ituri, nk'uko byashikirijwe n'amakuru atandukanye. Abantu bashika kuri babiri barishwe, abasirikare babiri nabo baoni barakomereka mu ijoro ryo ku munsi wa mbere mu gihugu cya Centrafrique, igihe imihari ibiri yitwaje ibirwanisho ariko irarasana mu gisagara cya Alindao, ni ku birometero 500 mu buseruko bw'umurwa mukuru Bangi. Aya makuru akaba yashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri n'umwe muri iyo mirwi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Abapfuye ni abarwanyi b'umuhari waba bitwa IPC, umuhari ukomeye urwanira muri iyo ntara wiyonkoye ku barwanyi baba b'umuhari wa XSLK n'abayisilamu, nk'uko amakuru ava mu burongozi bwawo abivuga. Aya makuru avuga kandi ko abasirikare babiri ba ONI bakomeretse, hakaba harimwo umurundi hamwe n'uwo muri Gabo bari mu nteko za MINUSCA zagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu igihe bari ko bararasana nabo barwanyi b'umuhari IPC hamwe n'aba anti Baraka. Senate ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarahakanye integuro y'itegeko ryari ritumbereye guhagarika imfashanyo gisirikare cya Leta Zunze za Amerika giha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruri ko rurarwanya abayisilamu bo mu bwoko bw'abahuti barwanya leta ya Yemen. Ibyo byabaye mu gihe ejo ku munsi wa kabiri nyene umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yariko arabonana na Perezida Donald Trump i Washington DC mu rugendo arimo ha muri Leta Zunze za Amerika. Iyo ntego y'itegeko yari yashikirijwe n'abasenateri batatu mu gambo y'abarepublikani bafatanije n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, babona ko izo mfashanyo zitangwa mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Leta Zunze za Amerika kuva mu ntwaro ku ntwaro ya Perezida Barack Obama mwaka 2015 ifashije urwo runani ibikorwa by'iperereza gutanga ibikoresho ku gisirikare kirwanira mu kirere. Ariko bamwe mu basenateri ba Amerika babona ko izo mfashanyo zategerezwa kubanza kwemezwa ni n'amashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka baha muri Leta Zunze za Amerika. Ibisata bitandukanye bishiramwe mpuzamakungu ni bisaba gukingira ibihumbi by'abasivile bahunga intambara zikomeye ziriko zibera mu buseruko bwa Guta ni mu micungara yo mu rwa mukuru Damas hamwe no muri Afrin mu gihugu cya Syria. Amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko abantu barenga ibihumbi 50 mu buseruko bwa Guta bataye ingo zabo mu minsi iheze. Bavuga kandi ko ibihumbi amajana bugaraniwe muri ico gisagara kandi bakeneye imfashanyo zihuta. Oni igisata cyawo ni cita ku mpunzi naco arico HCR kivuga ko batariko barafasha mu guhungisha abantu ariko bamaze gutororokanya amahema kandi biteguye kurungika imfashanyo. Haruhandi yivyo mu buraruko bushira uburengero bwa Syria abanyagihugu barenga ibihumbi jana barahunze ingo zabo mu ntara ya Afrin. Abasirikare ba Turkiya bariko barasatirira abarwanyi baba Kurde bagiriza kuba bakorana n'umugambwe w'abakozi ba Kurdistan udacana waka n'ubutegetsi bwa Turkiya. Mu gusozera naho abanyagihugu muri Korea yo mu manuko baranezerejwe n'amakuru avuga ko hazoba inama hagati ya perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump hamwe n'umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un ifise umugambi wo gutorera inyishu ibirwanisho ruhonyanganda muri ako karere. Abanyagihugu mu gihugu cya Korea ya ruguru barenga ibice 70% baratangaje ko barindiranye igishika cinshi iyo nama itekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatanu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu gihe hasigaye amasaha make ngo isaha yo gutera igikumu ku masezerano yerekeye isoko rusange ry'abagize ibihugu bya Afurika ishike, abahuriye mu nama ya Kigali kuri uyu wa gatatu baremeza ko iyo soko ari nkenerwa kandi ko yotuma ubutunzi bw'intara ya Afurika bwiyongera. Yamara ibihugu bikomeye by'ibihangange muri Afurika nka Nigeria ntivyitavye iyo nama. Ni inkuru y'umunyeshabakuru w'ijwi rya Amerika Sumutakabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yabanjirije isinywa ry'amasezerano areba isoko rusange ry'abagize ibihugu bya Afurika yabaye kuri wa kabiri, Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi b'ibihugu bya Afurika bakeneye gushyira imbaraga mu kumvikanisha amasezerano agomba gushyiraho isoko rusange rya Afurika byitezwe ko ashyirwaho umukono kuri uyu wa gatatu. Perezida Paul Kagame yabigarutseho mu ijambo agejeje ku nama nyafurika ku ishoramari yabaye kuri wa kabiri, umunsi umwe mbere y'inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Kagame yavuze ko amasezerano amaze igihe kinatekerezwaho ategerejweho gushimangira inzira iganisha ku bumwe bwa Afurika. Uyu muyobozi yavuze ko nubwo azaba asinywe ibihugu bizakomeza gukorana ku bigize aya masezerano, uruhare rw'abikorera rukazagenda rugarukwaho kuri buri ntambwe.
Less than 20% of Africa's trade is internal.
Perezida Kagame yagize ati ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika usanga buri ku kigero kiri munsi ya 20%. Nyamara wareba mu bindi bice bikomeye by'isi ugasanga bukubye ubwo muri Afurika nk'inshuro enye. Akomeza avuga ko guhahirana na Afurika bidasobanuye gukuraho ubwo bucuruzi dukorana n'indi migabane. Perezida Paul Kagame yanasabye ibihugu bya Afurika kwihutira mu gusinya aya masezerano kandi asaba abayobozi kwegera inteko ishinga amategeko z'ibihugu byabo, imiryango itari ya Leta n'itangazamakuru kugira ngo inteko ishinga amategeko niziyemeza itangazamakuru n'imiryango itari ya Leta bizafashe kuyageza mu baturage. Perezida wa Nigeria Mahamadou Issoufou uri i Kigali ari nawe wahawe gukurikirana iyi gahunda yavuze ko aya masezerano azasinywa mu bice bine harimo nk'ikizagenga imicururize hagati y'ibihugu ndetse n'icyagenewe serivisi. Perezida Mahamadou yavuze ko uyu mushinga ugomba gusobanurirwa abaturage ntuhere ku bayobozi bo hejuru gusa.
L'intégration ne doit pas se faire seulement par le haut, il faut qu'elle se fasse par le bas.
Ubucuruzi se abikorera bo mu Rwanda buzabamarira iki? Uyu ni Bwana Steven Ruzibiza umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Cya mbere amariye u Rwanda ni uko ibintu n'abantu byihuta nta nzitizi. Umuntu akajya mu gihugu runaka gushakayo ibicuruzwa, gushakayo serivisi nta mbogamizi afite. Ubu niba tuvuze ko se indege zifite uburenganzira bwo kujya mu gihugu runaka nta nzitizi, umunyarwanda ashobora kuva muri iki gihugu cy'u Rwanda akajya akajya mu kindi gihugu ku manywa akaba yagarutse.
Donald Kaberuka, umunyarwanda wahoze ayobora Banki Nyafurika, yavuze ko isoko ryaguye rya Afurika ryaba na kimwe mu bisubizo by'umutekano mucyo ugaragara kuri uyu mugabane.
So for me, the free trade actually is one of the answers to the security challenges we face.
Kaberuka ati, kuri jyewe ndasanga isoko ryaguye ari kimwe mu bisubizo by'umutekano muke duhura nabyo. Yatanze urugero rw'ibihugu bimwe bya Aziya byahoragamo umutekano muke birimo Vietnam, Cambodge, atubyishyize hamwe none ubu byongereye imirimo abaturage babyo. Ubu ni agace gakungahaye ku isi. Nubwo iri soko ryaguye ari igikoresho cy'ubukungu, ni n'uburyo bw'ibisubizo ku mutekano w'ibihugu bya Afurika. Iri soko rizaba rihuriwemo na miliyari imwe na miliyoni 200 z'abaturage. Kugeza ubu bihugu bya Afurika bikorana ubucuruzi ku kigero cya 16%, mu gihe Aziya igera ku kigero cya 50%, Uburayi bukaba buri ku kigero cya 70%. Mu Rwanda hitezwa abakuru b'ibihugu bagera kuri 27 bazitabira uyu muhango wo gusinya amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri iyo nkuru nyene kwa 21 ukwezi kwa gatatu 2018 i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, hatekanijwe inama intumwa z'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ku bijanye ni hanahana y'ibidandazwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarandikiye ikete urongoye inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Musafaki Mohamed amumenyesha imvo zituma u Burundi butazokwitaba iyo nama. Twumvirize mugenzi wacu Hemo Nzimana yakurikiranye inkuru.
Mu rwandiko Petero Nkurunziza yashikirije urongoye inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat kuwa 14 ukwezi kwa gatatu 2018, nahashima ko Burundi bwatumiwe kandi bwari bwifuza guterera. Perezida Nkurunziza yemeza ko ikibanza iyo nama izoberamwo gituma u Burundi butazokwitaba iyo nama kubera ikibazo cy'umutekano cy'abo babaserukiye igihugu cy'u Burundi. Muri ugo rwandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko igihugu iyo nama izoberamwo gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ikindi kiri muri ugo rwandiko nuko Nkurunziza yagiriza igihugu cy'u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamakungu cateye ku mukono mu kwigisha ibya gisirikare no guha ibigwanisho bamwe mu mpunzi z'abarundi harimo n'abana amakungu arorera ntiribihanigwe. Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano y'amahoro mu karere k'ibiyaga binini yaho nyanzwe mu ngingo ya 5, 4, na 8 zibuza igihugu guha indaro imigwi yitwaje ibigwanisho igamije guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Ugo rwandiko rwemeza ko igihugu cy'u Rwanda cyahonyanze n'amasezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatewe ku mukono mu mwaka w'1969 abuza ko igihugu cyo muri uyu muryango cemera ko impunzi zahungiye ku gataka kacyo zijya mu bikorwa bitegura guhungabanya umutekano w'igihugu kiri muri uyu muryango. Ugo rwandiko rwibutsa ko kugira u Burundi bwubahirizwe ko bwitwariye igihugu cy'u Rwanda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, mu muryango w'ibihugu by'ibiyaga binini, hamwe no mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, naho budashima ingene iyo dosiye idatera imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arangiza yizera ko icyo kibazo kizotorerwa umuti mu mwaka wa 2018 narijye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari warongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Inkuru dukura mu binyamakuru bitandukanye yemeza ko na Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda atazitaba muri iyo nama izobera i Kigali, akaba abishikirije inyuma y'umunsi umwe Perezida Muhammad Buhari w'igihugu cya Nigeria atangarije ko atazokwitaba iyo nama, aho yavuze ko ashaka umubonano mu gihugu ciwe imbere y'ukwemeza ihanahana ry'ibidandazwa mu bihugu bigize ubumwe bwa Afurika. Icyo kinyamakuru kitavuga imvo zatumye Yoweri Museveni arongoye igihugu cy'u Buganda asiba iyo nama cyandika ko imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda itifashe neza. Mu gihe u Rwanda rwagiriza Uganda gufungira ubusa Abanyarwanda, Uganda cyo cyagiriza bamwe mu Banyarwanda gusuma urusaku mu Buganda. Amasezerano y'ihanahana ry'ibidandazwa atewe ku mukono azotuma havaho intambamyi mu rudandazwa hashingwe n'isoko rusangi mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika. I Bujumbura, Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hoy muri le kaya kolorado de que siempre me llame.
mbanje kuramutsa bwati mire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
ibikorwa byo kwitegurira amatora ibwirizwa shingiro ryo Burundi biriko bigenda neza mu rwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri ku muhinga mu n'urongoye umurwise ni igihe cy'umubonano n'abafasha uyo murwi gutegura amatora n'inkuru ya Evariste Nzikobanyanka umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi
Muri uwo mubonano w'abagize umurwi w'igihugu ujejwe amatora n'abafasha uwo murwi gutegura amatora urongoye umurwi ashikirizaho ibikorwa byo kwitegurira amatora yibwirizwa shingiro bigeze Petero Caravelle ndayicariye
dutangure tuvuga tuti intambwe tugeze ko irabereye ya mazina yabiyandikishije bifuza kuzotora ubu yose ari mu mashini nyabwonko
abitabye umubonano bashimye bishikirizwa n'umuguseni kubijanye n'inyiteguro y'amatora y'ibwirizwa shingiro harabashikiriza amakenga kubijanye n'ubuhinga Dr Kazihise Pierre Claver arongoye ishirahamwe ya Copa Burundi ashikiriza amakenga kubijanye n'amahinyu ashobora kuba mu buhinga bw'ingurukana bumenyi informatique mu gifaransa uburongozi bwa seni bushikiriza ko ibijanye n'ubuhinga mu by'amatora hakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi haba aba nabandi bama bafise amakenga ko hashobora kuba ibidatomoye mu gihe urongoye mu giseni atumirira abashaka kuzoja kwiyandikisha kugira abazoje kwamamaza gutora ego canke oya hari abashikiriza amakenga umushinga mateka Pierre Celestin Dikumana umubigenga mizero y'abarundi numwe muri abo
era ku karorero ko mu guverneri umwe wo hiyo mu buseruko ushira ubumanuko yavuze ati umuntu afise mu mutima ko azotora oya anavyiyumvira aramvira mu province hakirikare sindamurenge akabazo kanje rero nagomba ndababaze banya kubaha murongo we mugubigenga urabe ivye amatora abo bantu mubahanura iki canke muzoshobora kubametriza muzoshobora kubabuza kubuza abandi kugira uburenganzira bwa mu giseni woba ufise ubushobozi bungana gute kugira ngo ushobore kwa mama muri ivyo bihe kuko umuntu amaze kugira turacumvira mu rugo reka ndavyite gucyo kuko hajya aho umuntu atwara hari naho usanga yahitiranije n'urugo mwumva bizohava bikagenda gute
ndayicariye arongoye umugwi ijejwe amatora ku rwego rw'igihugu naca kure mu gutanga inyishu ku makenga y'uwo mushinga amateka w'umubigenga mizero y'abarundi
uyo muntu akubujije kwigisha ego canke oya kandi kampanye electorale yuguruwe ariyo kwigisha ego canke oya abafise ingorane yo kumva iyi démarche démocratique turimwo c'est ça la diversité d'idées d'opinion politique abafise ingorane kwiyo minsi iri dédié à la campagne permettez qu'il y ait des gens qui viennent pour parler de la campagne pour le non et d'autres pour la campagne du oui
umubonano wabagize umugwiseni n'abafashanya n'uwo mugwi gutegura amatora wabaye inyuma y'iminsi ibiri umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye igikumu ku itegeko iryo naryo nirihamagarira abarundi kuzitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda unaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro twateguriye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
uyu munsi ni isabukuru y'imyaka 53 yuzuye yikiswe Bloody Sunday mu kuvuga icyumweru cy'amaraso cyabaye mu rugamba rw'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutora ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965 hari ku cyumweru uwo munsi abaturage bo mu bwoko bw'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Selma muri leta ya Alabama mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa bahagurutse ari 600 bashaka gukora urugendo rwo kugera mu murwa mukuru wa Alabama Montgomery mu birometero 87. Ubutegetsi bwari bwabimye uruhushya rwo kwigaragambya buvuga ko urwo rugendo rubangamiye umutekano n'umudendezo wa rubanda. Bo rero barabyirengagije bavuga ko barambiwe gukomeza gukandamizwa. Bagenze kilometero imwe irengaho gato basanga abapolisi benshi babategereje. Abapolisi barabazungu gusa babirayemo n'ibibando barabahondagura babarasamo n'ibyuka biryana mu maso. Nta muntu wapfuye ariko 70 barakomeretse ndetse 17 muri bo bajyanwe mu bitaro ari intere. Bari bavuye amaraso menshi nguko uko uwo munsi wiswe Bloody Sunday. Urugomo rw'abapolisi ntirwabaciye intege. Kwa kabiri ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 1965 barongeye bakora urundi rugendo rwo pasiteri Martin Luther King ubwe yararwiyoboreye. Rwarimo abantu barenga 2,500. Bageze hahandi nyuma ya kilometero imwe basanga nanone abapolisi benshi bafunze umuhanda. Babageze imbere barapfukamye barasenga. Abapolisi nabo barabareka barasenga. Barangije gusenga bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma banga guhangana n'abapolisi. Urugendo barusubitse ibyumweru 2. Ku itariki ya 21 y'ukwa gatatu mu 1965 batangiye urugendo rwa gatatu. Narwo ni Martin Luther King warwiyoboreye. Rwo bararushoje bagera mu mujyi wa Montgomery. Rwamaze iminsi 5 yose, buri munsi bakoraga nka kilometero 16 n'amaguru. Barutangiye ari 8,000, barurangiza ari 25,000. N'abazungu benshi bari baje kubafasha bararwitabira. Ku kirwo rwabaye insinzi, amafoto y'urugomo n'ubugome bw'abapolisi mu rugendo rwa mbere yakubise inkuba mu gihugu cyose. Ndetse n'umukuru w'igihugu, Perezida Lyndon Johnson, na ubwe byaramurenze, ategeka abasirikare barenga 400,000 kubaherekeza no kurinda umutekano wabo uko byagenda kose. Perezida Johnson yahise kandi atangira guhatira Inteko Ishinga Amategeko, Congress, gushyiraho vuba itegeko riha birabura uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Congress yaryemeje mu kwa 8 mu 1965. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Mu ntwari za Selma, uwa mbere ni umwiraburakazi witwa Amelia Boynton Robinson. Niwe watangije imyigaragambyo. Yari afite imyaka 54 y'amavuko. Nawe abapolisi baramuhondaguye cyane bikomeye, arakomereka hafi yo kwitaba Imana. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1965, Perezida Johnson yamutumiye mu muhango wo gushyira umukono ku itegeko riha birabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa. Amelia Boynton Robinson yitabye Imana mu 2015, yari afite imyaka 104. Undi mu ntwari za Selma ni John Lewis. Yari mu bayoboye imyigaragambyo ya mbere. Yari afite imyaka 25 y'amavuko. Nabo abapolisi baramuhondaguye ibi byanyabyo muri iyo myigaragambyo. Abarwa mu bantu bo kwisonga mu ntwari zaharaniye uburinganire bw'amoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu afite imyaka 78. Kuva mu 1987 ni depite mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntwari zaharaniye uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa mu 1965 harimo n'abazungu. Abapasiteri 3 babera bagiye gutera inkunga Martin Luther King mu rugendo rwa 2 rwa Selma. Batashye intagondwa z'abazungu bo mu mutwe wa Ku Klux Klan zarabateze zirabakubitagura. Umwe muri bo, Pastor James Reeb, baramukomerekeje cyane mu mutwe bikomeye, agwa mu bitaro nyuma y'iminsi 2. Yari afite imyaka 38. Umutegarugori w'umwera witwa Viola Liuzzo yavugaga ko urugamba rw'abirabura rugomba kuba urugamba rwa buri muntu wese. Nawe yagiye kwifatanya n'abaturanyi be b'abirabura mu myigaragambyo ya 3 ya Selma. Atashye mu ijoro ryo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965 urugendo rwe rwarangiye aba Ku Klux Klan baramuteze baramurasa baramwica yarafite imyaka 39 y'amavuko nawe izina rye ryanditse ku rwibutso rw'intwari zaharaniye uburenganzira bw'abanyantege nke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kandi mu 1965 inzira yo kuva Selma kugera Montgomery ibirometero 87 yabaye urwibutso rwanditswe mu mateka mu rwego rw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa Selma to Montgomery National Historic Trail. Nshuti zacu iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza murakarama.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvize ijambo ry'intangamarara byerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri iki gihe mu gihugu cya Siriya, Amerika ihanganye n'ubwicanyi butagira uko buvugwa. Ibyo bitangazwa n'umuhanuzi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu, Lieutenant General H.R. McMaster, mu ijambo yashikirije ku nyubako y'ikibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington, D.C. Mukiringo cy'imyaka 8 intwaro ya Perezida wa Siriya Bashar al-Assad yishidatora ifata abantu bunyamaswa ibicisha inzara ifata abapfasoni ku nguvu yongera ikoresha ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bayo iyo ntwaro yaragize ibitero ku bitaro n'amashure n'abanyasiriya batagira uko bangana abanyasiriya batagira uko bangana barahagaritswe baranyuruzwa canke barazimangana. Muri icyo gihe Leta ya Kiislamu yaranyuruje ifata bunyamaswa irica yongera itoteza abari mu madini ari kurushi muri Siriya yongera ikora amabi yagahomera bunwa. Bivugwa ko abantu bagera ku 500,000 bapfuye kuva ingwana itanguye muri Siriya. Mu kwezi kwa kabiri konyene abasivile bagera ku 400,000 barapfuye. Intambara muri Siriya yatumye haba impunzi zirenga imiliyoni 5 mu gihe abantu barenga imiliyoni 6 bataye izabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifata ingingo zigenewe gukingira abanyasiriya taco bagira gutsinda Leta ya Kiislamu no gutuma abagize intwaro ya Perezida Assad babazwa mabi bakoze imbere y'ubutungane. Ubwa mbere na mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha mu guha uburyo ugwego rwashyizeho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe gutororokanya ibyaha byakorewe muri Siriya cyane cyane ibyaha bityoza agateka ka muntu no gutegura ibyemezo bishobora kuzokoreshwa mu gukwirikirana ibyaha byakorewe muri Siriya. Ubwa kabiri Amerika ifatanije n'impande bicuditse nk'inteko ziharanira demokrasi muri Siriya biriko bigwaniriza hamwe imigwi igira iterabwoba. Gurunani gwaratsinze Leta ya Kiislamu muri iki gihe rukaba gwarahabuje ibice 100% by'ubutaka bwari mu minwe y'abagira iterabwoba ba Leta ya Kiislamu muri Siriya na Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukurikirana abo bicanyi gushika Leta ya Kiislamu itsinzwe burundu. Ubwa gatatu Amerika iri kitanga ifashanyo igenewe abanyagihugu irenga imiliyari 7 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gufasha abanyasiriya bari mu gihugu no hanze y'igihugu. Amerika kandi iri kikora kugira ikingira abasivili ataco bagira ibitero bikoresheje ibigwanisho vy'imyuka y'ubumara no gutuma Assad yishura ku ikoreshwa y'ivyo bigwanisho bigayitse. Amerika ifatanije nabo bacuditse n'izindi mpande bikorana bizobandanya gushira habona ubunyamaswa bukogwa na Leta ya Siriya hamwe no gutsinda Leta ya Kiislamu no gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu hamwe no gutuma ibitero by'ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bidasubira kuba. Amerika imenyesha ko Perezida Assad ategerezwa kubibazwa kandi ko atankeka azobibazwa.
Ya jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njoti bwisi bukundi radio hejwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneye ukanda kanya kugushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe izoma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloisa Bigirimana. Mwakoze kututega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.